mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda. No mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Ndasanzwe umuntu mu nzira mwicira yabigira kera akiri muto. Bagiye kumwiba bagacamo agaca ashaka kwicira abantu mu nzu.
Niba mu ndimira ubu kubera ubusaza nawe ubwa mbere yari umusuma nyene wa Gatarina yamena amazu. Mbega nakubariye ko no muri uruhungo rw'abantu bahungiye mu Rwanda yuko bamufata hejuru ku mazu mu Gihosha nyene.
Abo ni abaturanyi b'umuntu wiciwe muri komine Kirundo mu ntara ya Kirundo basobanura uko bari basanzwe bamuzi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo ikibazo cy'abacuruza abantu gikomeje kuboneka mu mujyi wa Bujumbura hamwe n'inkuru ku kibazo cy'abanyeshuri batinze gutangira amasomo bitewe no kubura abarimu muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi bikabituma abarimu n'abanyeshuri basaba ko leta yababonera abarimu bahembwa na leta nyine. Turaza kuzigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Turabararitse mube hafi ya radio yanyu.
Mose giti kivuka ku mutumba wa Gihosha wo muri komine ya Kirundo n'intara ya Kirundo niho hari ikiziga cy'umutama w'imyaka ihari ubwa 60. Iruhande y'icyo kiziga hari akadobo k'ubururu, amavoka asanzaye n'ibiharage by'ibirembegwa byumiye ku biti biboneka ko byaranduwe. Ishuri rya Amerika ryagerageje kuganiriza abanyagihugu batari bake mu bari ngaho. Benshi badusabye kuvuga ibyo tuhasanze, ariko twashoboye kuronka babiri batuyagira ibijyanye n'uwo mutama. Uyu mugabo avuga ko uwo mutama gwagara yari yariteguriye kuva kera guhitanwa n'ubusuma.
Bamufashe nyine arimo arakata ibiharage, araha ibiharage, ariko baciye bamwica nyene bamwicira nyene mu mirembe. Yarasanzwe ari umusuma nyene cyane, yama yafashwe umwanya munini. No mu mezi aheze baramufashe baranamutemagura n'ibipanga ku maguru mwena. Baramukubise uwo icyo gihe avuga ati ahubwo fata igipanga muteme ahubwo mukureho Genevire ati koko bundi kwiba nje numva bitoshobokera ko nobihe. Yarakaboregwe nyine aba yihimbiye ariko kabare kavuga ati reka nigurire icupa ngahire n'ibyo guca ku mazi.
Uyu mugabo cyo kimwe n'uyu mukenyezi bemeza ko umutama gwagara yarafise burambe mu busuma.
Ndabizi ko yari isanzwe yiba, nta n'umwe atabizi ko yiba gwaga ngo yitoke n'ibiharage ye kungo ine cyangwa gusongwa gatobora nakatera giye kupangisha kino amena amazu.
No hasite umaze imyaka ingafite ngaha ubyumva?
Ine ndahamaze imyaka 40. Ndasanzwe umuntu mu nzira mwicira yabigira kera akiri muto. Bagiye kumwiba bagacamo agaca ashaka kwicira abantu mu nzu.
Niba mu ndimira ubu kubera ubusaza nawe ubwa mbere yari umusuma nyene wa Gatarina yamena amazu. Mbega nakubariye ko no muri uruhungo rw'abantu bahungiye mu Rwanda yuko bamufata hejuru ku mazu mu Gihosha nyene. Acaca mu vyo kuza ari ibi bitoke rero.
Aho twashika ku mutumba wa Gihosha mu gacimbiri kambizi ahari ikiziga cya Gwagara hari umusitanteri wa komine Kirundo igipolisi cy'umutekano wo hagati mu gihugu n'inyamiramabi bariko barakora amatohoza ku rupfu rw'uwo mutama babaza bamwe n'abandi. Abafite uruhara muri urwo rupfu ntibashotse bamenyekana. Umusitanteri wa komine Kirundo yaciye ashikiriza ijambo abanyagihugu. Sitane Misago aramuswa komine ya Kirundo yihanikiririje yivu inyuma abanyagihugu kuvavanura n'ingeso yo kwihanira. Yabibukije ko agateka umuntu avukana gatekerezwa kubahirizwa. Misago Sitane yasabye abanyagihugu gushikiriza abajejwe ubutungane uwo bafatiye mu ikosa, anamenyesha ko abajejwe ubutungane ari bafite uburenganzira bwo gutohoza no guhana uwagiriwe n'icyaha bisunze amategeko. Mu kurangiza, Musitanteri wa komine ya Kirundo yibukije abanyagihugu bo ku mutumba wa Gihosha n'abo ku mutumba wa Mutara bari bashyitse ahari icyo kiziga ko kwihanira bihanwa n'amategeko. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
urakoze Jean Bosco ndarurinze kuri iyi nkuru ni inkuru rero y'umugabo umusaza wabonetse umurambo we ku mutumba wa Gihosha muri komine Kirundo muri iki gitondo cyo kuwa mbere abashoboye rero kuvugana n'ijwi rya Amerika akabemeza ko yishwe avuye kwiba naho abamwishe batamenyekanye mustanteri wa komine ya Kirundo asaba abanyagihugu kutihanira abibutsa ko kwihanira bihanwa n'amategeko Radio Ijwi ry'Amerika ikomeje kubagezaho amakuru yerekeye u Burundi ku ishuri ryisumbuye ry'Inyamagana muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi uyu munsi nibwo abanyeshuri biga mu gice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye batangiye amasomo icyatumye bakererwa nibura ry'abigisha ababyeyi kimwe n'abanyeshuri basaba leta kwiga iki kibazo cy'abo bana bakabona abigisha bahembwa na leta inkuru irambuye muragezweho na mugenzi wacu Fidel Antoine Nsabimana
Ishuri ryisumbuye ry'Inyamagana ri muri zone ya Mugera komine ya Bugendana intara ya Gitega ni ishuri riri ahantu hagoye gushika kwa mabarabara yononekaye hamwe hamwe n'ibiraro byarasenyutse kuva kuri no wa mbere n'ivyigwa vya kino gice cy'umwaka vyatanguye kuri iryo shuri mu gisata cigisha ibijanye n'indimi ni mu gihe yandi mashuri haheze ukwezi batanguye Manirambo na Tarasisi arongoye iryo shuri ry'Inyamagana aratubwira icatumye ivyigwa biteba
ico kibazo cyangwa cyahanutse kubera tutagira abigisha n'abo twari tumaze iminsi twikora ko babakutsa kivi kubera hari hasohotse ingingo ivuye ku mushikiranganji aratubwira ati ntibisi byiza kuguma musaba amafaranga ababyeyi tumaze kumva rero iyo ngingo twarayubahirije kubera rero cya kibazo dufite cyo kutagira abigisha turahagarika babakutsa kivi babana rero bacya mu mihana
Manirambo na Tarasisi amenyesha ko umushikiranganji Jean Rindero yabaye urusha rudasanzwe kuko koresha abigisha babakutsa kivi ariko abavyeyi n'ubuyobozi b'ishuri ntibarahuriza guhitigira ica amahera yotangwa ku mwana
baragishukije umushikiranganji nawe rero yaraduhaye uruhusha kuko twasubira kwiyungunga dufatanije n'abavyeyi none rero narateye akamu abana baragarutse n'ababigisha ndabamira yuko basokora hama bakanwa agashiruka bute kuri uwo muruho kibazo rero cyangwa kitaba umuti
gutyo umwana ari amahera angana iki
Muri cya mbere bari cyatanu ari twakuramo yo bakotsa kivi n'umuzamu aturaririra rino shuri aho rero yari cyatanu cya mbere twari dufite abana bagwiriye ubu rero bamwe barahebye bamaze guheba nashe nkanya ababyeyi cya dusanga tujya tuduhuza tujya tujya ku bihumbi bibiri nibyo bari ko barariha mu gihe cya kabiri nashe mparura ku bavakatire ku masaha mirongo itatu biga mu ndwi nashe ndabwira ko bazuriha bibiri n'atanu
naho ku bijyanye n'ingaruka zishobora kuba kuri abo bana kubera uko gucegwa umuyobozi agira ati
ukurikiza ni kuri niya ku masaha mirongo itatu n'atanu atari ko ari igishyu ntizuhubura ingaruka mbi ariko byose bigwa n'abantu gusa nikora kunkurira hiyonye ibugendane dese ntamubwire twebwe izindwi dutaye uko ari zine tuziri
abazokora ibibazo nabo kuri ubu
abo mu cyenda bahora bafashwa n'abakutsa kivi hari aho ariko barabigisha ibintu nyine ntabona neza ko batahura mugabo ko nsubirije mu deseti no muri sase urumva ko ntibiguma bigiye kwa kundi
mbega umufise urutonde rw'abigisha mu jeje gukurikirana banganiye
abigisha dusangiye kivi ngaha n'abigisha batanu muri posa fondamentale uretse jyewe nahigisha ibyigwa bibiri mu byigwa cumi abandi bose barabakutsa kivi niba ariko barasaba raporo ni ukuri ntatanga yuko ngaha dufite 0% d'enseignant muri poste fondamentale
bangira inama Pierre Clave umwigisha kuri iryo shuri asanzwe ari muri komite ijejwe gutunganya ishuri amenyesha ko kino gice gitanguye abasa n'abihebuye nk'abarezi ku bw'uwo mwigisha atuorera yorera ibikura bangira imana Pierre Clave
twebwe turabona yuko turiko turera dusubira inyuma kuko muri ico kiringo abo twari twiyumviriye yuko umwaka uzohera baratanguye bakazogira ico bavamo cyaceye cyanka kuko barasanga ku ishuri abantu bakaguma bicari atana kimari ko barakora
deo ni mbesha umuvyeyi yari mu waserukira abandi bavyeyi muri komite jeje utunganya ishuri asaba leta kurungika bigisha kugira ngo umutwaro uve ku bavyeyi
ibyo dusaba by'ukuri basara abantu zibakwiye abari mu dufate ndingo cyangwa cyane cyane nabo bantu nyine basaba leta yo birungiza kugira ngo turabe ko abana bashobora kwiga
Nduwimana Isaac aserukira abandi banyeshuri kuri iryo shuri ati twebwe tumeze nk'aho twiga mu mashuri y'abigenga
turiko turaraba amafaranga turi ha twa turaba n'andi mashuri muraba kuno natwe twokwiga nk'abanyeshuri biga mu mashuri ya leta kuko ubu tubona ko nubwo twaba turi nko muri prive
ba abanyeshuri biga kuri iryo shuri reka n'ababyeyi babo basaba abajeje indero gutora umuti w'abigisha kuri iryo shuri cyangwa barungika abana baherewe kwiga ku yandi mashuri asa abigisha bahembwa na leta iryo shuri ryisumbuye rimaze imyaka indwi ritanguye ariko abigisha bagiye kubura aho batanguriye kwigisha igice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye inyamagana muri komine ya Bugenda ntara ya Gitega ni hagati mu gihugu cy'u Burundi Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika address ni VOA radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika radio yacu
Radio yanyu ijwi rya Amerika mu murwa mukuru Bujumbura haragaco kabantu bibisha imbunda biyitirira iperereza akenshi bakunda kwambura abagendesha amapikipiki mu gipolisi n'ubuyobozi bw'umujyi bemeza ko bagiye guhagurukira icyo kibazo basaba abantu gutanga amakuru byihutirwa igihe bahuye n'ubwo bujura cyangwa se babonye uwo babikoreye mugenzi wacu Eroge wirika neza abahe inkuru irambuye
Amaze kwibwa bavuganye n'iryo rya Amerika batashimye kuduha amajwi kubw'imbo z'umutekano wabo batubwiye uko bambuye utwabo bamenyesha ko babiba bakoresha imiduga bita ma double cabine atagira imparati plaque mu gifaransa canke ziboneka gace gatoyi kubujya atamuntu yoshobora kuyimenya abakoresha iyo miduga nk'uko bisigurwa nabibwa bafise inkoro imwe na rimwe umwe canke babiri muri bo bakabambaye impuzu z'igipolisi mu guhagarika umuntu bamubwira ko afite amakuru ko ari mu bahungabanya umutekano bakamupakira mu muduga bamubwira ko bamujanye mu iperereza amaze kurira cyo kimwe n'ipikipiki yiwe kubazigendesha abwirwa ko ajanywe mu iperereza agategekwa kudakubura ku rurimi aho abafatiwe ku inkoho ariko inzira zijya mu biro cyangwa ubujo bw'iperereza si byo baheza ngo bafate baca bajyanwa mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura aho bita karitiye ndisiriyare cyangwa mu buterere izo bibanza batwarwamo ni amazu ahari n'ahantu hari kwacibwa amabarabara mashasha kandi nta n'amatara ahari haba hari umwijima mu ijoro nubwo abaganiriye n'ijwi rya Amerika bose bavuga ko badakubitwa bahashyitse bamburwa utwabo twose bagategekwa kwiruka izo bakunda kwibwa n'amapikipiki amatelefone ngendanwa amafaranga n'ibindi bintu by'agaciro baba bafise birimo amasaha imigufu n'ibindi umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye avuga ko abo bantu batava mu nzego z'umutekano agahamagarira abantu bose bashirirwa n'ubwo busuma kubivuga mu maguru masha
imodoka zinyuruza abantu muri no minsi dusaba uwo bayaravyumvise ko cabibwira igipolisi icyo twomenyesha nuko igipolisi iyo kitiboneye cyaha kiriko kirakogwa ntinyeza ngo kibyibwire ari no cyituma igipolisi cama gisaba uwo muntu aba yabigiriwe cyangwa bene wabo cyangwa aba babibonye ko boheza bakakimenyesha kugira ngo bwiheze gikore amatohoza hanyuma baba bikoze baheze bafatwa
reka n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura asigura ko atari bwumve ubwo bugizi bwa nabi Fredy Mboni mpasanga ariko ubwo busuma butagoye gutuza
ubwa mbere ndavyumvise ivyo bintu ariko murazi yuko iyo amahoro ariho hariyo n'izindi ngeso nshya zitangura nk'ubusuma kuko bashobora kwidegembya kuko n'ababazi nuko n'abanyagihugu bashobora gutaha bwije kuko atabibazo biro by'umutekano nagira rero nsabe abo bantu bamaze gushikwa n'ibyo bintu baze batange inkuru hanyuma tuzikorere ko kuko mburya ikintu kitavuzwe ntawo kimenya icya kabiri babinyegeje baba bakingiki baba abo bantu rero hariho amakomite y'inyabune hari igipolisi hari administration abo bose tuhagurutse nubwo busuma twabutuza
mu ndwi zitatu ziheze umugwi w'abantu bane biyitiriye iperereza biba abantu mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi bakoresheje ubutekamutwe escroquerie baratawe muri yompe n'igipolisi hari mu ntara ya Ngozi Eroge wirika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Murara disko rero muri cyo kiganiro iwanyu mu ntara muracyari kumwe na Radio Ijwi ry'Amerika. Inama y'abakuru b'ibihugu y'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba EAC yateranye kuri wa gatandatu i Dar es Salaam muri Tanzania, yasabye ko ubumwe bw'Uburayi bugakuraho ibihano bwafatiye u Burundi. Iyo nama yemeje ko ibyo bihano bidakuweho, akarere ka EAC katazasinya amasezerano y'ubucuruzi n'umugabane w'Uburayi. Cyakora abatavuga rumwe na leta y'u Burundi hamwe n'abayoboye amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki bari hanze y'igihugu muri iki gihe bakiriye nabi iyo ngingo, bakaba bari baranasabye ko ibyo bihano byagumaho. Mu kiganiro muri sanga mukanya, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yagarutse kuri iki kibazo aganira na Pancras Cimpaye ushinzwe gutunganya ibikorwa by'umugambwe MSD, Richard Ciramunda umukuru wa Radio Bujumbura News akaba n'umunyamakuru. Turatangira twumva Cimpaye uvuga ibyo, utangira avuga ibyo byasabwe n'abakuru b'ihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, byasabye nyine ko umuryango umwe bw'Uburayi wakuraho ibihano byafatiwe u Burundi.
Ako kamo huko uvyibaza nawe twakakiriye nabi cyane, twakakiranye umubabaro n'agahinda kandi karadutangaje rwose. Biratangaje kubona mu gihugu hamaze gupfa abantu barenga 200,000, mu gihugu hamaze kuboneka impunzi zirenga 500,000 z'abarundi bahungiye hanze, mu gihugu hari abanyororo batagira uko bangana, mu gihugu abantu birirwa baranyuruza bakishwa, umukuru w'igihugu cy'Uganda yubaka akavuga yuko mu Burundi ari amahoro, yubaka akavuga yuko abafashe ibihano kugira ngo bagondoze ubwo butegetsi bureke gusesa amaraso ko barenze ihaniro. Bitangaje cyane cyane iyo bivuzwe n'umukuru w'igihugu cy'Uganda azi neza ingene yashyize ku butegetsi, iyo ataba Makunga amufasha, iyo ataba Julius Nyerere amufasha icyo gihugu n'uyu munsi ngira ngo Idi Amin Dada abashyigifukamye mu nda. Uyu munsi mu Burundi dufite Idi Amin Dada, byumvikana rero yuko Idi Amin Dada wo mu Buganda Perezida Museveni yumva ko kumukura ari byiza, ariko akavuga ati Idi Amin Dada ariyo nkuru nziza wo mu Burundi, nimumureke, ni umwana mwiza, ni intungane.
Mushira ntahe Cimpaye aho woba uri kugereranya uburo n'amasaka, ibyo bintu uri kuragereranya nta muntu umunyapolitika z'ubwenge ashobora kubigereranya.
Ndibaza ko iyo ntabanze ubwenge utari kuntumira, abanze mikorera yuko uzi neza yuko ubwo bwenge ndabufise, bose barica, bose basesa amaraso. Abarundi 200,000 bamaze gupfa, si kuvuga yuko ari isazi baba bariko barahonyora, si kuvuga yuko ari mibu baba bariko barahonyora. Uyu munsi imiduga abarundi basigaye bayitwara ku mutwe kubera yuko babuze ibitoro, si kuvuga ko icyo gihugu kirimo amata n'ubuki. Uyu munsi abarundi bariko baricwa n'inzara, si kuvuga yuko icyo gihugu hari aho gitaniye n'amaroregwa Idi Amin yakora.
Emoshya na Cimpaye, hariho abarundi benshi bashaka kuvuga ko gusaba ibihano bisinzikaza abarundi ari uko abo banyapolitiki nabo nyine batabakunda abarundi n'u Burundi.
Nagomba nibutse yuko mu mwaka w'1997 ibyo bihano byarafatiwe leta ya Petero Buyoya, harimo abarundi abo nyine barimo uyu munsi. Abafashe ibyo bihano uwo Museveni arimwo, Perezida wa Tanzania arimwo, East Africa yose irimwo, Afrika y'Epfo irimwo, abarundi barafatiwe ibihano kubera yuko hari ubutegetsi bagomba kugondoza kugira ngo bugende mu biganiro. None uyu munsi Perezida Museveni yosigura gute ko abarundi b'uyu munsi aribo ababaye gusumba abarundi bicho gihe? Bababaye ugomba gufata ibiganiro kugira batabare. Ibihano byo gutabara, ibihano byo gukura ku butegetsi, ako kagwi kabuka ubutegetsi buriko butema butongora bica abantu.
Ego mereka tuhe n'ijambo rishara, ariko ndabona ko mushya ntahe Cimpaye abandanya kugereranya imicungwe n'amabungo nk'uko abanyamerika babivuga. Reka rishaka namwe ya kamu katewe n'abategetsi bo mu karere ka Afurika y'Ubuseruko mwaka kiri gute akamu gasaba ko ibihano byafatiwe Burundi byo futwa?
Ego icyo nashaka kubanza kuvuga nuko ivyo Museveni umukuru w'igihugu cy'Uganda yashikirije muri ijya nama ari ikintu gikomeye cyane bose, kuko abakurikiranira hafi ibiriko biraba mu gihugu cyacu cyane cyane mu gisata cya politike bari bamaze iminsi biyumvira iyo turiko turaja n'ivyo turimo ivyo arivyo. Umukuru w'igihugu cy'Uganda rero umwanya yafashe agasigura kandi yarabigarutse ko kenshi agasigura yuko inyo europeyene yokurako ibihano ku Burundi igaha amahoro Burundi Burundi bukagerageza kuvugana n'akarere ahubwo batora inyishu byarerekanye ikibazo gisanzwe gihari abantu benshi biyumvira yuko mbega by'ukuri leta y'u Burundi irafise abo bahanganye twokwita abapolitisiyo muri opposition donc rero muri icyo gihe Museveni yatweretse neza na neza yuko opposition ihari kuri leta y'u Burundi uno munsi ari abazungu ari inyo europeyene n'abo bantu bake bake twokwita les occidentaux mu gifaransa muri icyo gihe rero niho tuca tuvuga kuko icyo Museveni yagize ari cyiza cyane kuko tuca tubona neza na neza ishusho rihari muri politike no mu ngorane z'u Burundi uno munsi aho rero tuca tubona yuko twe Museveni yoba yashatse kuvuga ati ubu rero abanyepolitike nyabo abanyepolitike b'ukuri batari inyuma batari mu kwaha batari mu mababa y'abazungu abo bazungu nyine baguma bakokeza ibyo bihano byose baguma bakokeza abo banyepolitike bari hanze nuko ibyo byose byohagarara hagakinwa cyo wundi baka abanyepolitike bo muri opposition b'ukuri bakaba ari bo bajya kwicarana na leta y'u Burundi kugira bavugane
icyo kibazo nibaza ko umushya ntahe cimpaye yogira ica kivuze ko imbere yuko duhi jambo abanyamanyu radio ijwi ry'America ko muvuze ibintu ka abantu benshi badashaka kwemera ko opposition mu Burundi arabazungu reka umushya ntahe cimpaye agira ica kivuze ko mukanya gato
nibaza ko umuze yuko opposition yo mu Burundi arabazungu woba wihenze gose ko baragasuzuguro ko bari no kutamenya neza ibiriko biraba mu gihugu ibyarivyo kuko ngaha nagomba nibutse yuko umuhuza Benjamin William Mkapa amaze gukoranya ibiganiro hagati y'abarundi yarusha agashika gatatu nagomba nibutse yuko abagiyeyo abari bicaye barabarundi bari bicayeyo yari izari ntumwa za Petero Nkurunziza ndabaserukiye imigambwe itavuga rumwe n'ubwo butegetsi na cyane cyane abahurikiye mu runani Senared aho rero nta muzungu n'umwe nabonyemo nagomba nongere nibutse yuko igihe iminsi yose haba hariho igihugu kiriko kirasesa amaraso mu gihugu cyabo kiriko kibica bene gihugu nta wosubira gusubira kuvuga ngo u Burundi bwarikukiye nta wosubira kuvuga ngo hariho abategetsi batowe kuko demokrasi ijya karasa bashyira mu isanduku ryo gutora demokrasi ni gusomera ikirema muntu ni gusomera izina ryose ryitwa yuko ari umuntu cyangwa ikintu cyose kiri kuri icyo gihugu iyo uri kuri icyo abantu rero niho uvuga ngo baratowe kirano none ayo matora ntiyemewe abazungu rero uyu munsi batanga amafaranga yabo bavuga bati nta mahera dushobora guhereza igihugu amahera y'abanyaburaya bemera demokarasi amahera y'abanyaburaya bemera agateka kazi na muntu amahera y'abanyaburaya bazi ko ubuzima bw'umuntu ariko atihabwa ntidushobora kuyahereza ubutegetsi buri ko butema butongora bwica abene igihugu
n'abahinga n'abahinga mu kanya gatoya cyane rwose
mu bwicanyi
ndagomba kwica mu bwicanyi wa mu Burundi muremera ko abatavuga rumwe na leta nabo nyene babisemwe uruhara
se mu ruhara ko basemerera bagatabaza amakungu igihe warageje gutabara igihugu warageje gutunganiza abajya igihugu ariwe ari karabica turabifise mu ruhara kizokwaba dusemerera
Mushikana he Richard Chiamunda abasaba ko ibihano bibandanya mu Burundi kandi bisinzikaje ubuzima bw'abarundi bato bato mu babwirike
oya iyo iyo no mukino mubi cyane wa politiki kuko ibihano bisabirwa ku Burundi bifati bikora cyane cyane abanyagihugu bato bato kandi abo banyagihugu bato bato atana hamwe bahuriye nayo nubwo bwicanyi nayo makosa yose akogwa mu gihugu kuvyerekeye gutwara nabi kuvyerekeye ubwicanyi kuvyerekeye za ruswa n'ibindi byose no gutwara nabi igihugu arivyo bita mauvaise gouvernance nicyo bituma aho benshi bavuga bati ngo abazungu barahagaritse gutanga amahera sivyo sivyo hariho amahera menshi cyane agitangwa baravuga hasi ibice 80% kwijana bigitangwa amahera bahagarika cyane cyane niyo mu gisodaye gipolisi n'ibindi bihari mugo nyukumenya neza abo bantu basaba ibihano ku Burundi babwije kuguma bashira imbere icyumviro cyo kumenya yuko bibikora ko cyane cyane abategetsi bikora ku banyagihugu nico gituma iyo bosaba ukundi kuntu bifatirwa ibihano mugabo ibihano bidakogwa bidakora ku banyaguzeko
tubibutse inshuti mwese ko muri kamarabandanya kumviriza iradio hijwe rya America zamenyera i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe na John Bosco muri neza
iri neza
muri hehe
ishe bizaye bujumbura
murafite ikibazo murafite cyumviro
nasomye kuri inkuru yerekeye ibiganiro byagiye biba ibyari uko bibera i Dar es Salaam noneho cyangwa kubyo noneho abakuru b'ibihugu babiri basabye bafatiye kuri uyu mukuru w'igihugu cya Tanzania n'uyu mukuru w'igihugu cya Uganda yewe kaguta Museveni ni kuvuga baravuze ko ibi bihano iyo yarekeye yafatiye u Burundi yohava noneho rero twe tugiye kuyiheza turi abantu bato cyane b'abanyagihugu usanga ibi bihano ahanini ubwo bagenda kubifata bigenda kuba afekte ku bantu bato bato cyane noneho ku banyagihugu kuko nk'uyu munsi ugiye kuraba ubwe abanyagihugu bato bato nitwe turiko turagira ibibazo bitandukanye bikomeye cyane noneho ukumva ko abo bantu bo bari ku biti hejuru bebo kugira abadashikirwe uyu munsi ni kuvuga ko umunyagihugu wa nyuma ziba yafunze ku by'ibyo rero jewe mbona imyaka ibiri iraheze bari mu ntari zidahera yemba numengo ibi bintu byari bikwiye guhagarara noneho bakaraba ineza z'abanyagihugu bato bato ibihano byari bikwiye kuhava hanyuma bakaraba abanyagihugu bato bato ingorane babayemo ibintu byaragiye by'ubuzima buragiye
yego moshi anahe John Bosco reka Chimpaye agire icyo avuze kuco kucimvira mushikirije mushikira na Chimpaye mukanye gatoye cyane rwose
icyo mushikiriza kuri icyo John ariko aravuga abantu bato bato mbega ni bande iyo wisha abantu ibihumbi bibiri Frederic Nkundikiye wisha abantu ibihumbi bibiri uraza abantu bari inyuma yabo bantu ibihumbi bibiri bariko bararira bari mu maganya no mu marushwa ingene bangana nawe ufata ko umuntu umwe ashobora kuba afite abantu bashika ijana inyuma y'iwe mu miryango ibisanira bayinasenga bavukana iyo ushize abantu barenga ibihumbi amajana atanu ukabarungika mu makambi y'impunzi abantu ibihumbi amajana atanu abo si muri abantu bato bato iyo ufashe abantu bashika ibihumbi n'ibihumbi bizwi baterera mu gasho ugira ngo abari muri ubwo busho nabashikira ganje abari muri ubwo busho sabantu bato bato iyo rero turiko turavuga icyo kibazo ntushobora kwemera na gato yuko hari abantu barenga ibihumbi bibiri bapfa ukavuga ngo icyo kibazo si cy'abantu bato bato ni cy'abanyapolitike uyu munsi nta sano yahora n'umudepite
mushira nta itimpaye kubona abategetsi nka perezida w'igihugu cya Uganda na perezida w'igihugu cya Tanzania bazi neza Burundi bakaba bafashe iyo ngingo ivyo muvuga byose by'ibirego by'ubwicanyi by'abantu bapfungwa mwibaza ko batabizi ntiwabona ko impande zose zifite uruhara mu mabi abarundi babonye muri iki gihe
nagomba ndabibutse yuko East African Community igizwe n'abaprezida batandatu uyu munsi hari abaprezida babiri n'ingingo yafashe n'abantu babiri kuri batandatu
reka Shiramunda nawe agiye cyavuze kubyashikirijwe na John Bosco mukanye gatoye mushya ntayirisha
John Bosco w'Ubujumbura yavuze nk'ibyo nari mpagiye kuvuga gato yuko icyo bihano bibabaza cyane cyane abanyagihugu bato bato kuko naho higeze gusohoka ibihano bimwe bimwe bafashe ku byerekeye abategetsi bamwe bamwe bakomeye abasirikare n'abashikiranganji mugabe nta na kimwe cyahindutse baracyafata indege baracyatembera aho bashatse hose baracyafise amatungo bafise nta muntu n'umwe yafashe n'ibihano bisa n'ibitagira akamaro mugabo ibihano bikomakomeye biva muri sosiyete europeyene n'ahandi n'ibihano bihasha cyane cyane ubuzima busanzwe b'abanyagihugu bato bato kutugarutse kuri icyo kibazo cya Museveni ibyo yavuze Museveni n'umuntu azi neza cyane ibibazo byo mu Burundi n'igihe twari Arusha Museveni mu nyuma niwe yari yashinzwe kukurikirana ingene amasezerano y'Arusha atirizwa kuja mu ngiro n'umuntu azi neza ikibazo cy'u Burundi hagati y'abanyepolitiki abanyepolitiki imwe umwe arabazi arazi icyo bashoboye n'ibyo bakora n'ibyo birirwa barashikiriza abazungu n'ingene naka na naka akoreshwa kuri iri
nyine
Bari Tisari Shiramunda umukuru wa Radio Bujumbura News akaba n'umunyamakuru hamwe na Pancras Chimpaye akaba rero ari uhuza bikorwa umuntu ushinzwe gutunganya ibikorwa mu muryango MSD ndagira ngo rero mbashimire kwa mwateza amatwi mwakoze mwese mukomeze kandi kugira ibihe byiza kuri mikoro ya Eugenia Mukavusi